Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanye mwabonye ikingura. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu karere ka Kisoro muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Ishyaka CNL ahangaha mu Burundi ryaraye ritanze ikirego mu rukiko ku mahinyu yo mu matora.
Nous venons de déposer notre dossier de recours à la Cour constitutionnelle par rapport aux élections du 20.
Agathon Rwasa n'umukuru w'ishyaka CNL niwe wari kandida waryo mu itora ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Hagataho Seni y'u Burundi ntivuga rumwe na Kiliziya Gatolika y'u Burundi kuri aya matora. Naho mu Buholandi umucamanza w'urwego rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda yanze ko Kabuga Feliciani ajya gufungirwa by'agateganyo Ilahe. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi. Tubanze rero tubageza amakuru yavugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi turayagezwaho na Fidele Niyongabo.
Urakoze Thomas. Amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye dutangurire kuyerekeye Afrika. Umuryango w'umwe mu nkozi z'ikibi zicuruza abimukira yishwe muri Libya, barateye abimukira mu gisagara cya Mizda, wica abimukira 26 b'aba Bangladesh n'abanyafrika 4. Iyo nkuru yatangajwe na leta y'i Tripoli ku munsi wa 4. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira rimenyesha ko abo bimukira bishwe barashwe ku munsi wa 3 mu kigangara abimukira bugaranirwamwo mu gisagara cya Mizda. Icwa ry'abo bimukira ryerekana ibibazo bacamwo muri Libya, aho uruhagarara ubwicanyi n'akajagari byatumye imigwi y'inkozi z'ikibi zigira ubucuruzi bw'abantu zihakorera ata kibazo. Leta y'i Tripoli ivuga ko abimukira bari bishe umwe mu bacuruza mu gisagara cya Mizda hafi y'umugwa mukuru Tripoli. Ivyo bibonwa ko vyatumye umuryango wiwe wihora wica abimukira 30. Kwene inkuru yerekeye Afrika, umuhora ukina imiziki Apple Music uzotangura kuvuza umuziki kuri radio muri Afrika. Umuhora ukina imiziki watangaje ku munsi wa 4 ku iyo programme y'umuziki izotangura ku munsi w'Imana. Iyo programme y'umuziki zoba igizwe n'indirimbo zigezweko n'indirimbo zikoresha ibikoresho by'umuziki vya kera zikundwa n'abantu benshi mu karere ka Afrika. Hazoba harimwo ubwoko bw'umuziki bwa Afrobeat, Rap, House, Kuduro n'ubundi bwoko. Kapi avuze imiziki mu biteramo akongera agafasha abacuraranzi gutunganya indirimbo yavukiye mu gihugu cya Nigeria niwazoteramisha iyo programme y'umuziki isaha imwe izoba ukwindwi itashe. Kapi avuga ko iyo programme izoserukira uturere dutandukanye twa Afrika kuva mu burengero gushika mu buseruko no mu buraruko gushika mu manuko. Abacuraranzi b'umuziki bo muri Afrika bashoboye kumenyekana cyane hanze y'akarere ka Afrika, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza mu myaka ya vuba. Abacuraranzi nka DJ Black Coffee wo muri Afrika y'Epfo na Davido, Burna Boy, Tiwa Savage, Wizkid na Mr. Easy bose bafise amamuko muri Nigeria babandanya kumenyekana kurushiriza, bakaba bamaze kuba abacuraranzi bo ku rwego rwo hejuru cyane. Tuve mu karere ka Afrika dukubitire hanze nka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bashavuye baragize imyirekano umunsi ugira gatatu ku munsi wa 4 nyuma yo kw'igipolisi cishe George Floyd, umwirabure mu gisagara cya Minneapolis muri Leta ya Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imiriro yarabandanije kwaka umuntu umwe arapfa mu gisagara cya Minneapolis ku munsi wa 4. Ni nyuma ijoro rigira kabiri ry'imyerekano y'abantu bashavujwe n'icwa rya George Floyd yari mu minwe y'igipolisi. Abari mu myerekano baratanye mu mitwe n'igipolisi barasahura bongera baraturira amamangazini mu ijoro ryo ku munsi wa 3 ryashize ku munsi wa 4 gisagara cya Minneapolis. Igipolisi cyakoresheje imyuka ibabaza mu maso n'insoro z'imipira kugira gihagarike ivyo ariko irononekara. Iyindi myerekano irategekanijwe ku munsi wa 5 ku rupfu rwa George Floyd. George Floyd yari afise imyaka 46, ni umwe mu birabure batari bake muri Amerika bishwe n'igipolisi mu buryo budasiguritse. Uzi impemu inyuma yo kwamaze iminota 5 umupolisi amupfukamye ko Floyd ntiyasubiye gusaganya, yarajanywe mu bitaro aho yatangajwe ko yitavye Imana. Peter Moore ayoboye ishyirahamwe rijejwe gutabara Komite International pour la Croix Rouge muri migwi France yatangaje ko ibitero inshuro amajana 208 bifitaniye isano n'ikiza cy'umugera wa corona byakozwe ku bakozi bajejwe amagara y'abantu n'ibibanza by'ubuvuzi mu bihugu 13 bitandukanye kuva mu kwezi kwa gatatu ivyo bitandukanye n'impundu n'amashi byakomewe abakozi bajejwe amagara y'abantu mu bihugu bitari bike mu ntumbero kubashimira ku gikorwa cyabo cyo kwita abafite umugera wa corona Pierre Mora yatangaje ku munsi wa gatatu ko abakozi bajejwe amagara y'abantu bakogwa ku bitero turubikwa ibibanza by'ubuvuzi bigahigwa bya bakozi n'ivyo bibanza bikenewe cyane muri iki gihe amenyesha ko igitigiri nyamukuru c'ibitero byakozwe ku bakozi bajejwe amagara y'abantu n'ibibanza by'ubuvuzi kiri ejuru cyane y'ivyo baharuye naho mu Bushinwa umugambwe wa gikomunista w'ico gihugu wemeje ku munsi wa kane umugambi ugenewe gushira mu bikorwa amategeko ajanye n'umutekano mu ntara ya Hong Kong umugambi warongereje icuka kibi hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bongera utuma haba imyerekano mishasha ku banya Hong Kong bafise ubwoba ko intara yabo igiye gutakaza ubwigenge udasanzwe yari isanganywe ikoraniro rikuru ry'umugambwe wo mu Bushinwa National People's Congress yemeje uwo mugambi amasaha make y'inyuma yo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuye uburyo budasanzwe zaje isanzwe zikoranamwo n'intara ya Hong Kong bwari butandukanye n'uko zikorana n'Ubushinwa ivyo bizotuma iyo ntara yakwa inyungu yari ifise mu bijanye n'ubudandaji n'ubutunzi
Fidele Niyongabo urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mudukurikira no kuri internet www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi ishaka CNL rya Rwasa Agaton watsinzwe n'umwanya wa kabiri mu itora ry'umukuru w'igihugu ryaraye rishikirije ikirego urukiko rushinzwe iremezo ry'itegeko nshinga rivuga ko ryibwe amajwi kandi ko amatora yabayemo inenge nyinshi umunyamakuru wacu uri mu Rwanda Desire Hatungimana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
Kutemera ivyavuye mu matora nkuko yamenyesheje bamenyesha makuru nico catumye kuri no wa kane ku muhingamo rwa Sagato yaserukiye umugambwe CNL mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka akaba yamenyeshwe ko yatsinzwe ashikana muri sentare yubahiza ubwirizwa nshingiro ibirego byerekana ko amatora yagenze nabi uyu yaserukiye CNL mu matora aramenyesha ibyo afatira ko kugira yemeze ko yasahuwe
Venons de déposer notre dossier de recours à la Cour constitutionnelle par rapport aux élections du 20
duhejeje gushikana amadosiye y'ibirego byacu muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kubijanye n'amatora yo kuri wa 20 kubera twiheje ibyegeranyo bitandukanye dusanga yaranzwe n'utunenge twinshi cyane biraboneka henshi ko hari amajwi yacuranugwa mu masandugu agashigwa hatagenewe akarorero haratangwa amakarata y'itora igihumbi kuri gwa rupapuro bita F2 ikagaragara ariko ku rupapuro rw'ivyavuye mu matora ukasanga abantu badashikana amajana 200 ivyo birerekana neza ko amasandugu yacuranuwe
au niveau des résultats ça c'est une preuve suffisante qu'il y a eu courage dur
muri ivyo birego byashikanywe muri yo sentare rwasamenyesha ko biteye isoni kubona nabitavye imana bagaragara mu batoye
Nous avons eu des cas où des gens qui sont décédés ont été mentionnés comme ayant voté.
Turafise n'uturorero abapfuye batoye kuko amakarata y'itora yarasohotse ahabwa abandi bantu baraheza barabatorera. Turafise uturorero twinshi ku muzinda dufise abarenga 15 ibuhayira imugwi n'ahandi henshi cyane. Twibaza ko Seni ifise byinshi byo kutangira kwinyishu n'intonde z'abatoyi zitigeze zije habona turananigura abajejwe ubutungane abanywanya umugambwe CNL bakuwe ku ntonde ku itegeko ry'umushikiriza amanza kizigenza wa Repubulika afatiye ku binyoma byose bigatuma amatora atagenda neza ku kibazo kijanye nimba atubahirijwe na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro azoca ashiraho intaya ishize rwa Sagaton yamenyesheje ko azunguruza sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro nitadutunganiriza tuzitura sentare yo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko iri Arusha. Nivyumvikana kandi nibitahuritse ko amaleta azoguma akora ivyo yishakiye binyuranye n'amategeko, hanyuma beshe ko ariko aratena imbere mu bijanye n'intwaro rusange. Mwomenya ko inyishu birego rwa Sagato yashikirije muri iyo sentare yoheza ubwirizwa shingiro izoboneka mu kiringo kitarenze iminsi 8. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi, umukuru wa Seni, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, aranenga imikorere y'indorerezi z'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Burundi mu matora yo mu cyumweru gishize. Kuri we nk'uko mugenzi wacu Eloge Wirika neza abitubwira muri inkuru ye, nta bunararibonye ziriya ndorerezi za Kiliziya Gatolika zifite.
Yo rero umuntu ashobye gutuma nk'abantu batabizi bashobora kuzanira koko itatosoye neza. Kubona bose bahuje kiretse umwe azasubire kubo yatumye ababaze uko bavyifashemo.
Uwo ni Pierre Claver Kazi yise umukuru w'umugwiseni utegura amatora igihe ariko yishura ku kibazo c'umenyesha makuru yamubajije ku itangazo ryasohowe n'abasenyeri Katolika bo mu Burundi ku munsi wa kabiri w'iyi ndwi. Bwana Kazi yise yinze cyane gucisha mu kanwa izina inama y'Episkopi ariko yishura ku kibazo yashikirijwe.
Umurorerezi umwe abona uvuga umugwi w'abarorerezi kubera yuko iyo tuvuze ko bari 39 ni migwi z'abantu rw'abantu bo n'ibihumbi yuko yavuze ibidahuye n'iby'abandi kuri kwe n'ibisanzwe cyane mugabo usigiye tutangaza nuko y'abantu bari hamwe muri nka 10 umwe akabonaguye abandi babonye bimwe cyo twibaza tukubwira umuntu yoraba neza akabaza uwo muntu yari ku rubuga kugira musigurire niko twaratangaye mugabo kandi nicyo gituma twatanze no mpanuro ngo bazoshikire abo batumye ubwo bakoze ico babatumye kubera yuko kugira ngo umvinge n'abantu bandi bose babona bimwe mugo mugi wonyine ntubona ivyo muri seni rero mu bisanzwe uko twari twavuganye n'abarorerezi twavunya yuko igihe baje kurorera bazoturungikira ivyegeranyo kubera yuko hari abasaba kurorera kumbure badafise ubushobozi bukwiye
ayo makenga siyo nyene mukuru wa seni afise
ubu rero nibazana ivyegeranyo tuzuraba yuko turonka nka kanya dushobora guhura hanyuma duhana hani vyumvira kugira ngo abantu bose bamenye ukugene ivyo kurorera matora bigenda kuko si cyoroshye umuntu atakiza yibaza yuko ari bisanzwe oya si bisanzwe byafise nge nibikogwa iyo rero umuntu ashobye gutuma nk'abantu batabizi bashobora kuzanira koko itatosoye neza twebwe rero twibaza yuko kubona bose bahuje kiretse umwe umwanyimwe n'ibisanzwe mugabo tuvuga tuti azasubire kubo yatumye ababaze uko bavyifashemo
uwavugwa ni inama y'Episkopi Katolika mu Burundi abo yatumye nabo ni ndorerezi 2716 musenyeri Joachim Ntawundereye yarongo inama y'Episkopi Katolika yemeza ko bakwiragijwe mu gihugu cyose ku munsi w'amatora itariki ya 20 ukwezi kwa gatanu niwe yatumye itangazo we na bagenzi be basinye
naho igitigiri cyabo kitari kinini cyane ugereranije n'igitigiri ibiro by'amatora barashoboye gushika mu makomine yose barahacagura ibiro by'amatora bimwe barabirako dufatiye ku byo biboneye turemeza ko muri rusangi amatora yabaye mu mutekano ariko turanegura ibyabaye bishize kubiri n'itegeko rigenga amatora ku byerekeye umwidegembyo w'abatora no gukorera mu mucyo kw'abahagarikiye ayo matora no ku byerekeye ugufatwa kumwe kw'abitoza ibyo byose tukaba tuzi ko birimwo mu bituma amatora aranguka by'ukuri nk'uko bibereye mu ntwaro rusange
musenyeri Ntawundereye anagaruka ku bikuru bikuru abaserukizi umwongere w'ekereziya mu Burundi banegura
uguhata abaseru kirabitoza mu icyungerwa ry'amatora ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo z'ibyavuye mu matora ayo matora ataraba ngo izo mpapuro zibanze zuzuzwe amasanduku y'itora mwamwe yujujwe amajwi amatora ataraba ugutorera abantu bapfuye cyangwa bahunze ukwemera impushya zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpushya zitari zirekuwe abantu bamwe batoye bisubiriza ukwirukana abaserukira bitoza n'abarorerezi mu gihe cyo guharura amajwi iterabwoba ryagizwe n'abajejwe intwaro bamwe bahatira abantu gutora nk'uko bashaka gushika naho babakurikirana no mu bwiherero bw'itora ukwinjira kw'abantu batabirekuriwe n'amategeko mu bibanza byaharurirwamwo amajwi ugutora mu ibanga kutubahirijwe hamwe hamwe ukwaka abarorerezi impushya zabo n'amatelefone turavye rero ayo mahinyu yose hamwe na yandi tutiriwe turavuga turibaza nimba atotuma hagira igihinduka ku biharuro bizoshikirizwa ko aribyo byavuye mu matora
ibitegeko nifata kibanza bizavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aya bashinga amateka n'abaje nama amakomine byatangajwe ku 2025 ku kwezi n'umugwisa n'ivyerekana ku mukandida w'umugambwe Sende DFDD uri ku butegetsi General Evariste Ndayishimiye yatsindiye intebe ya prezida ku bice 38% kw'ijana n'ibice 72% nayo wakurikiye abagaton rwasa w'umugambwe Senere utavuganwe n'ubutegetsi ku bice 24% n'uduce 19% ku bakandida indwi bari mu ihiganwa Rwasa yinubiye ko azibwa amajwi kuva kiri mu myiyamamazo yajanye ikirego ciwe muri sentare yubahize bwizwa nshingiro ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri nk'uko yari yabitangaje Eroje Urika neza Ijwi rya Amerika
turacyari mu Burundi nyuma yaho inama y'abepiskopi gatolika bo mu Burundi banenga utuntu dutandukanye mu matora yo mu cyumweru gishize rimwe mu mashyirahamwe agera hafi 40 yo mu Burundi yagenzuye aya matora AJAP African ryo rivuga ko nta nenge ryayabonyemo zatuma ibyayavuyemo bitizerwa mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umuyobozi wa AJAP African Eric Nsengimana utangira iki kiganiro avuga ukuntu yabonye ari amatora
twabonye amatora muri rusange agenze neza nubwo atazera ngode kuko hari haibonekeje abantu bashatse kuza ko amatora aharugwa hakaba kandi n'abibonekeje mu ijoro bashaka kuza kuyatoba ariko muri rusange bw'igihugu amatora yabaye mu ituze nta ngere abanyagihugu baraje baratora mu mutekano batekanye haibonekeje ko hari abaje kwigishiriza ku mirongo ariko nubwo baje kwigishiriza ku mirongo abari babijejwe baciye babikosora byihuta bamwe barafatwa abandi baraciriguru barashirwa imanza zisubiriraho bikaba amatora gushika ubu inyuma yaho ni gushika n'ubu ni mu gihe cy'amatora gutinda buce ata mutekano bwe zurumbanywa umutekano wari umeze neza
ishyirahamwe ryanyu nk'uko twabivuze riri mashyirahamwe yandi yagenduje amatora amwe muri ayo mashyirahamwe yaho twavuga nk'iby'aba abepiskopi yo mu Burundi barasohoye itangazo rivuga ko habayemo ubusuma bukabije abantu baja mu tuzu two gutoreramwo batabirekuriwe eka abantu batoye barapfuye abantu batoye kandi barahunze eka utunenge twinshi hamwe n'ibintu bimeze nk'ubusuma mwebwe ivyo bintu marabibonye
twebwe twari kumwe nabo kandi aho bageze igisho na twebwe niho twari geza kandi twese twari kumwe mu biro by'itora amatora kuva atangura mu gatondo isaha 12 gutinda arangire dusinye ku mafebe twese turi hamwe ibyo bintu byose tugeze tubona by'uko ari abantu baje gutorera abantu bapfuye gusa nk'uko byari biteganijwe n'amategeko nk'umuntu afite ibisabwa n'amategeko yiyandikishije akaba agwaye cyangwa atari ngaha aketa agatanga ibyemeza umuntu umwe yari yemewe gutorera umuntu umwe naho nyene bayiyandikishije hamwe muri biro de vote imwe ibyo nabyo byari birekuwe n'amategeko nibaza rero ko ari ibyo babonye baca babigira ikosa ariko muri rusange bijya bashikirije nta na hamwe byageze biba mu gihe cy'itora hanyuma ikindi nacyo tuvuga tuti ntidutahure igituma abasenyeri b'u Burundi bavuze bijya umuntu agiye gutora agenda gutora mu kazi k'itora wenyine nta musunikano wari uhari agenda wenyine nta herekeza uwundi babonye gute ko batoreye abantu bapfuye
bishoboka gute ko mwebwe ishyirahamwe ryanyu ribona ibintu bitandukanye n'ibindi byabonywe n'andi mashyirahamwe
twebwe novuga ko ishyirahamwe ryacu urwego rw'igihugu si twe twenyine twabibonye abantu bose twari kumwe b'abamandateri politiki bariko barahiganwa imigambwe 43 iri mu Burundi yose imaze kuvuga ko ibikorwa byagenze neza mu ituze nta ngere ata ngorane na zimwe zabaye mu matora abantu babonye ibyo abandi batabonye ni iyo nama nkuru y'abasenyeri gusa mu Burundi abasenyeri bose n'abari mu ihiganwa mwarumvirije itangazo ryashikirijwe n'uwariko yitoza guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu Dieudonne mwarumvise Francis Rohero ibyo yashikirije mwarumvise nyakubahwa yahoze arongoye Burundi yiyamamaza ku rwego rw'umukuru w'igihugu Domitien nawe nyene yashikirije ko amatora yagenze neza kandi ko bagiye kuyoboka ubutware bugiye kuhaba kandi bari mu ihiganwa rero ni twumva umuntu acyabari mwihiganwa ingena azakubona ibitandukanye n'ibyo abari mwihiganwa babonye natwege nk'indorerezi tutigeze tubona nibaza ko byari bifite iyindi ntumbero idatangaje yari ifite indi ntumbero ariko ritari ifite intumbero yo gushyikiriza ibyavuye mu matora.
Eric Nsengimana arongo ishirahamwe AJAP africaine ryagize uruhara mu matora mu Burundi mu kuyacungera no mu kuyagenduza. Murakoze cyane rwose ku kiganiro mwa hari radio Ijwi ry'Amerika.
Natwe turabashimiye cyane ku kanya mwaduhaye.
Ijwi ry'Amerika tuve mu Burundi none tujye mu Rwanda. Urukiko rukuru rwarayiruhamije Ntaganzwa Ladislas ibyaha bya genocide n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byo mu 1994 aregwa. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa aratubwira ko urukiko rwakatiye Ntaganzwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose kandi ko Ntaganzwa azajurira.
Urubanza ruregwa mu bwana Ladislas Ntaganzwa umucamanza n'inteko bafatanya kuruburanisha barisomye bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Skype ryahuzaga inteko n'ababuranyi bombi kubera kwirinda icyorezo COVID-19. Inteko iburanisha yari yicaye mu cyumba cy'urukiko gisanzwe kiri mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda mu gihe bwana Ntaganzwa n'ubwunganizi bari muri gereza ya Mpanga mu birometero bike uvuye ku nyubako y'urukiko. Ariko mu buryo bwatunguranye mbere y'uko urubanza rutangira bwana Ntaganzwa nyir'urubanza yanze ko bamuhuza n'abandi baburanyi kuri iryo koranabuhanga ngo asukurikirane isomwa ry'urubanza. Yavuze ko yaburanye bityo adashaka gukurikirana isomwa ry'urubanza rwe. N'isomwa ry'urubanza ryihariye amasaha saga tatu. Ufatiye ku gihe bwana Ntaganzwa yagejejwe ku butaka bw'u Rwanda kuhaburanira, urubanza rwe rwari rumaze imyaka isaga hine gato ruburanishwa mu ngingo zarwo zose. Ku ikubitiro mu rubanza rugitangira mu mizi, ubushinjacyaha bwareze ibyaha bitanu bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu uyu wahoze ari burugumesitiri wa Komine Nyakizu muri Perefegitura ya Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Ibyo ni ibyaha bikomeye kandi bidasaza. Icyaha cya genocide, gushishikariza abandi gukora genocide, kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyokomuntu, kwica nk'icyaha kibasiye inyokomuntu no gusambanya abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Mu isesengura rye n'inteko iburanisha, umucamanza yavuze ko uregwa hamwe n'ibyaha bibiri. N'icyaha cya genocide avuga ko gishingiye ku mpfu z'abatutsi Ntaganzwa yagizemo uruhare, n'icyaha cyo kurimbura no gufata abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyokomuntu mu 1994, maze umucamanza avuga ko Ntaganzwa adahamwa n'icyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide. Avuga ko nta bimenyetso bigishimangira byatanzwe. Mu kirego cyabwo, ubushinjacyaha bwo buvuga ko bwana Ntaganzwa yagize uruhare rukomeye mu icwa ry'abatutsi barenga 25,000 bari bahungiye kuri paruwasi ya Cyahinda. Abo batanga buhamya benshi bahuriza ku kuba ngo hari igitero cyagagabwe kuri iyo paruwasi cyari gikomeye, kuko ngo mu buhamya bwabo bavuga ko cyari cyiganjemo abari abajandarume, abasirikare, interahamwe ndetse ngo n'impunzi z'Abarundi. Bakavuga ko ibyo bakoze byose bicaga abatutsi bakoresheje intwaro. Gusa mu myiregurire Ntaganzwa n'ubwunganizi nabo bakunze kuvuga ko ahubwo hari bamwe mu batutsi bari bafite intwaro, kuko ngo hari umwe mu bajandarume bishe baciye umutwe. Bagakomeza kwibaza impamvu abatutsi bari bafite izo ntwaro. Hanze y'ibihumbi by'abatutsi biciwe Cyahinda, anaregwa abandi biciwe mu nkengero za Nyakizu ku mabwiriza ye kandi ngo bari bahahungiye bakomotse mu bice bitandukanye. Abashinja ururegwa bakavuga ko mu bihe bitandukanye bagiye bamubona n'imbunda muri komire yategekaga, ariko ko ntawe yigeze ayirashisha. Ntaganzwa kiregura n'ubwunganizi bwe bavuga ko bamushinja ubuhamya bwabo bubumbatiye ukwivuguruza gukomeye, kandi ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko yakoze ibyaha. Nahakana ko muri komine yategekaga habayemo genocide, ariko akavuga ko nta bubasha yari afite bwo kuyihagarika. Gusa ahakana ko hari igitero na kimwe yaba yaragabye kuri paruwasi ya Cyahinda n'ibindi bice aregwa mu ruhare urwarwo rwose. Ntaganzwa akavuga ko yakoranaga n'abaturage inama ababwira ko bagomba gusubira mu ngo kugira ngo babashe kubarinda umutekano. Nyuma yo gusesengura ibivugwa n'impande zombi n'ibindi bimenyetso, umucamanza yavuze ko ashingiye ku buhamya bw'abatanga buhamya asanga uregwa hamwe n'uruhare rukomeye mu bitero byagabwe kuri paruwasi ya Cyahinda no mu bindi bice biyikikije, agashingiraho amuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose mu munyururu. Kumwunganizi wa Ntaganzwa Maître Alexis Musonera yatangaje ko batishimiye icyemezo cy'umucamanza maze bahita bacijuririra. Bwana Ladislas Ntaganzwa y'imyaka 58 y'amavuko yafatiwe mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho avuga ko yakoreraga ibikorwa by'ubuvuzi, yoherezwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyuriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania hari mu 2015. Uyu yari ku rutonde rw'abandi bagabo barimo umuherwe ukomeye w'umunyarwanda bwana Felicien Kabuga wafashwe mu minsi ishize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye ishyiriraho igihembo burumwe cya miliyoni 5 z'amadolari kuwagaragaza aho aherereye. Ntaganzwa yagejejwe ku butaka bw'u Rwanda mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2016 yoherejwe n'urwego MICT rwasigaranye imirimo ya ICTR. Abaye wa gatatu woherejwe u Rwanda avuye i Arusha nyuma ya Pastor Jean Uwinkindi na bwana Bernard Munyagishari bamubanjirije. Bose uko ari batatu nta n'umwura w'umwere ngo ajye munsi y'igihano cyo guhera mu munyururu ku byaha baregwa. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Eric Bagira Ubusa, urakoze. Tugume mu rwego rw'ubucamanza kandi ku Rwanda. Nibyo koko umucamanza w'urwego rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda, William Sekure, wicaye ilahe mu Buholandi, yanze ko Felicien Kabuga ajya gufungirwa hariya ilahe mu Buholandi by'agateganyo nk'uko umushinjacyaha w'uru rwego yabisabaga. Umucamanza Sekure yavuze ko Kabuga urebwe ibyaha bya genocide agomba kujyanwa Arusha. Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yaganiriye n'umunyamategeko Twagiramungu Innocent amubaza icyo umucamanza Sekure yashingiyeho afata icyemezo cye.
Imanza zose zo mu rwego rw'ibanze ziburanishirizwa mu cyiciro cy'urukiko Arusha, hazafatwa icyemezo wujuriye ubujurire bwe akari bwo buza kuburanishwa mu rukiko mu Buholandi irahe. Ni ukuvuga rero ko nibyo uyu nguyu uhagarariye iyi mekanizime yasigaye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku Rwanda, nibyo yibukije igihugu cy'Ubufaransa kubera kuri cyashaka ko Kabuga yajyanwa mu Buholandi, bitewe cyane cyane uko Ubufaransa bwavugaga ikibazo cy'umutekano n'ikibazo cy'uko kujya Arusha bigoye bitewe n'ikibazo cya coronavirus. Ibyo rero akaba ari byo umushinjacyaha washyizeho impapuro zo gufata Kabuga yamaganye, avuga ko agomba kugenderwa ku bushake. Umushinjacyaha washyizeho inyandiko zifata umuntu yari afite mu gihe yandikaga izo nyandiko, akaba yibukije rero ko mu gihe hatangagwa inyandiko zo gufata Kabuga, umushinjacyaha yifuzaga ko nafatwa agomba gushyikirizwa urukiko rwa Arusha, akaba ari naho agomba nyine kuzabonera ubutabera. Ubwo rero irumvikana ko Ubufaransa, buriya umushinjacyaha w'Ubufaransa agomba kuzasaba urukiko rwa Paris Kabuga yajyanwa Arusha, aho kurubwira ko agomba kujyanwa he nk'uko yabiteganyaga. Nicyo bivuga ibyo babandikiye abashinzwe iya mekanizime yasigayeho urukiko rwa Arusha.
Mu buryo bwagutse bisobanuye iki ku rubanza rwa Kabuga, ku miburanire y'urubanza rwa Kabuga?
Hari ibyo bavuka be basaba, bifuzaga ko Kabuga atashyikirizwa ya mekanizime ya Arusha cyangwa irahe, kabwo Kabuga yagombye kuburanishirizwa mu Bufaransa. Ibyo rero ndakeka urukiko rwo mu Bufaransa rugomba kuzabifataho imyanzuro, ubwo nta zindi mpaka zizaba zigihari niba agomba kugira he cyangwa kujya Arusha, kubera ko umushinjacyaha mekanizime yasigariyeho urukiko rwa Arusha yemeje ko yagomba kuzajya Arusha. Nabona gutegereza rero icyo urukiko rw'i Paris ruzanzura mu ziko ku itariki ya 3/6/6 ruzafata icyemezo cyo cyerekeranye no kuba Kabuga yashyikirizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cyangwa se niba yaburanishiza mu Bufaransa. Niwafata icyo kintu, niwafata icyemezo, abavoka bazaba bashobora kujurira bikajya mu rukiko rwo hejuru, narwo ruzaba rufite amezi abiri kugira ngo ruzatange icyemezo cyarwo. Ni ukuvuga rero ko iyo gahunda yose nirangira niho tuzamenya niba Kabuga azaburanira mu Bufaransa cyangwa niba azaburanira Arusha, kubera ko buriya ibyo kuburanira irahe ko byaba bimuriyeho agomba kuburanira Arusha nibaramuka Abafaransa bafashe umwanzuro ko ataburanira mu Bufaransa.
Maitre Innocent Twagiramungu i Brussels mu Bubiligi, turabashimiye cyane kuri ibyo bisobanuro mutanze bigendanye n'amategeko. Mugire umunsi mwiza.
Yakoze ya friend, ndabashimiye nawe na bombi radio Ijwi rya Amerika bose.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru y'akakanya ahumurije twayabateguriye kandi twabagejejeho jyewe na bagenzi banjye bose dukorana hano i Washington DC, buri wese ari iwe mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Mugira umunsi mwiza rero kandi namwe mwirinda iki cyorezo cya virusi ya corona. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.